Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundi mu Kirwanda. Muri neza nshuti mu isi duteramanye muri kumwe na Frederic Undikije. Mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda. Turi ku FM 104.3 Ijwi ya Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri saha. Musenyeri mukuru wa diocese nkuru ya Gitega aratera kamo indongozi z'u Burundi kazisaba gushira imbere yubahirizwa ry'agateka kazi na muntu, naho umugambwe uri kutetsi awusaba kwerekana mu bikorwa Imana uvuga ko washize imbere aho kubivuga mu majambo gusa.
Ndaratumye kuzirikana neza icivugo cyanyu cyiza muri iyi minsi kijanye no kubahiriza umwene gihugu wese.
Uyo ni Musenyeri mukuru wa diocese ya Gitega Bonaventure Nahimana asaba indongozi z'u Burundi gushira imbere yubahirizwa ry'agateka kazi na muntu. Abajejwe intwaro bugaye koperative 17 kuri 21 zimba inzahabu mu ntara Cibitoke kubera zagirizwa ko zikora mwimbu ntugaragare. Impunzi z'Abanyekongo zahungiye mu Rwanda zirababajwe cyane no kubona igihugu za mukamwo kidafise ushake bwo kuzisubiza mu gihugu zahunze zivamwo. Abahinga muri politike y'ubanyi n'amakungu bemeza ko leta ya Kongo ifise ushake buke bwo gutahukana izo mpunzi. Muri leta z'ubumwe za Amerika bubaye bwa mbere mu mateka umwirabure atuwe kubabura amatari ya leta ya Maryland iherereye mu buseruko bwa Amerika. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ntihagiraho umuja ni mukanya. Aya makuru tuyahere kuyavugwa hirya no hino ku isi. Abantu batari munsi ya 78 bahitanywe n'ubukanye muri Afghanistani mu gihe yigukire mu bihe by'ubukanye bukabije bitigeze bibaho mu myaka irenga 10 nkuko abayobozi barahi babitangaje ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeni Mukangutse.
Abayobozi bavuze ko mu ntara 8 muri 34 zigize igihugu habaruwe abantu bapfuye bazize imbeho. Ubukonje bukabije mu myaka 15 aho igipimo cyo hasi cyabaye munsi ya 34 kuri degree Celsius. Ni ukuvuga ko ahantu hose hari amazi ahita ahinduka barafu. Ubwo bukonje bwibasiye Afghanistan mu gihe igihugu kiri mu bibazo by'ingutu bijyanye n'ubukungu. Imiryango myinshi itanga ifashanyo yabaye isubitse ibikorwa byayo muri ibi byumweru bishize biturutse ku buyobozi bw'abatalibani buvuga ko abakozi b'igitsina gore b'imiryango itegamiye kuri leta batagomba gukora. Byatumye iyo miryango itabasha gukomeza inyinshi muri programu zayo mu gihugu gitsimbaraye ku migenzereze ya kera. Abdullah Ahmad, umuyobozi w'ibikorwa by'ubutabazi ku kigo gishinzwe ibibazo byihutirwa muri Ministeri y'Ibiza, yagize ati: ibihe bizarushaho gukonja mu minsi mikiri imbere, bityo rero ni ngombwa gutekereza ku mfashanyo y'ubutabazi ku bantu bagezweho n'ingaruka. Ibiro bya ONU bishinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabazi OCHA mu cyumweru gishize byavuze ko inzitizi zishyirwa ku bakozi b'abagore zirimo kubangamira ibikorwa byo gutanga imfashanyo. Amatungo agera ku 77 nayo yarapfuye mu minsi 9 ishize, hari ubwoba ko bizatuma ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa kirushaho gukomera.
Urakoze Jeni. Mu misiri naho abashingwa manza bahagaritse akazi igihe mu gihe mu kiringo kitaratomowe neza bashavujwe n'abagenzi babo batandatu bafunzwe. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Toma Kamilinde.
Ntandaro y'iyi myigaragambyo irahera ku itariki ya 5 y'uko kwezi kwa mbere mu mujyi wa Marsa Matrur mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu. Abavoka barwanye n'abanditsi b'urukiko ku mugaragaro. Ejo rero abavoka batandatu bakatiwe gufungwa imyaka 2 bahise bajurira. Urukiko rushobora kuburanisha ubujurire bwabo ku cyumweru. Hagati aho ariko urugaga rw'abavoka bo mu Misiri rusanga ifungwa ryabo ridafite ishingiro rigaragara, bibaza impamvu urukiko rwihutiye kubahana kandi nk'uko babivuga nta anketi zimbitse zakozwe. Niyo mpamvu rwatangaje ko abavoka bose bo mu gihugu bahagaritse akazi guhera kuri uyu wa 4 kandi mu gihe kitagenwe. Basobanura ko batazasubira kuburana mu nkiko no kugira uruhare urwo rwo rwose muri anketi zose z'ubushinjacyaha. Mu kwezi kwa 12 gushize nabwo abavoka bo mu Misiri bakoze imyigaragambyo y'akataraboneka mu gihugu kwigaragambya bibujijwe. Bateraniye imbere y'icyicaro gikuru cy'urugaga rwabo i Cairo, bamagana uburyo bushya leta yashyizeho bwo kwishyuza bakoresheje ikoranabuhanga.
Leta ya Ukraine umunsi kwa kane yatakambiye inshuti zayo zo mu burengero bw'isi ngo zirungikire imodoka vya gisirikare vyo mu bwoko bwa Blende vyo gufasha ingabo zayo guhangana n'iz'Uburusiya. N'inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jenny Mukanguzi.
Igihugu cya Ukraine cyavuze ko Uburusiya bufite akarusho mu bijyanye n'umubare w'abasirikari, intwaro n'ibikoresho bya gisirikare. Umutegetsi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wavuganye n'ibiro ntaramakuru byo muri Amerika, The Associated Press, hamwe n'umutegetsi w'Ubudage wavuganye n'ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza, Reuters, bavuze ko Ubudage bwakwemera ko amatanki abiri Leopard yoherezwa muri Ukraine igihe Amerika yakwemera kohereza amatanki yayo Abrams. Itangazo ryo kuri wa kane ryaturutse muri Ukraine ryaje mu gihe Minisitiri w'Ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Lloyd Austin, yageze mu Budage kubonana na Minisitiri w'Ingabo mushya w'iki gihugu, Boris Pistorius, no gukorana inama ejo kuwa gatanu n'itsinda rya Ukraine riyobowe na Amerika ryashyiriweho kurinda Ukraine kugira ngo baganire ku bikenewe mu rwego rwa gisirikare. Amerika byitezwe ko itanga inkunga nshya ifite agaciro ka miliyari zirenga ebyiri z'amadolari, ikubiyemo imodoka za burende Stryker, ariko nta matanki Abrams arimo.
Umushikiranganji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe ikigega Janet Yellen hamwe n'intumwa rongoye ejo ku munsi wa gatanu bazotangura ingendo muri Afrika. N'inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jenny Mukanguzi.
Minisitiri Yellen azatangirira ku ndahiro ihamye y'ubufatanye n'ishoramari, ijisho rishinzwe ku mahirwe ajyanye n'ubukungu yatanzwe n'ubwiyongere bw'abaturage muri Afurika. Mu ijambo azageza ku banyemari i Dakar muri Senegal, Yellen azagaragaza icyerekezo kigamije gushimangira umubano hagati ya Amerika na Afurika nyuma y'imyaka mirongo Ubushinwa nka mukeba wa Amerika buri hose mu bijyanye n'inguzanyo hamwe n'ishoramari mu mpande zose z'uwo mugabane. Mu ruzinduko rwe rw'iminsi itatu biteganyijwe ko Yellen azagera no muri Zambia no muri Afurika y'Epfo. Ruje nyuma y'inama ndende yagiranye kuwa kabiri na Visi Perezida w'Ubushinwa, Liu He, i Zurich. Icyo gihe impande zombi zagaragaje ko bikenewe kurushaho gukorera hamwe mu bibazo byugarije isi muri rusange nk'ibijyanye n'ihindagurika ry'ibihe hamwe n'iby'ibura ry'ibiribwa. Uyu mutegetsi wa Amerika hashimangira ko umuhate wa Perezida Joe Biden n'abandi bayobozi ba Amerika ugamije kurushaho gushimangira umubano igihugu gisanganywe na Afurika, ariko binagaragaza ibindi babona byasimbura uburyo Ubushinwa butanga inguzanyo n'ibindi bijyanye n'amasoko.
Urakoze Jenny. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, leta ya Maryland yimitse buramatari wayo wa mbere umwirabure. Yanditse amateka rero, ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamilinde.
Westmore afite imyaka 44 y'amavuko, ni umudemokrata. Yabaye umusirikare mu ngabo z'igihugu. Muri urwo rwego yarwanye muri Afghanistani mbere yo kuva ku rugerero. Yatowe mu kwezi kwa 11 gushize atsinze kure umurepublikani Dan Cox, wari ushyigikiwe n'uwari umukuru w'igihugu Donald Trump, yamurushije amajwi 30%. Mu byo yavuze mu ijambo rye amaze kurahira harimo by'umwihariko kwita ku bibazo by'umutekano nko muri Baltimore, umujyi wa mbere munini wa Maryland. Urugomo rw'imbunda ruri hejuru, mu mwaka ushize rwahitanye abantu barenga 300. Ariko rero Westmore yinjiye mu mateka y'igihugu kuba guverineri wa mbere w'umwirabura w'imwe muri leta zateje intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu zashakaga kugumishaho ubucakara. Mu ijambo rye yakomoje kuri ayo mateka y'abirabura bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahereye igihe ubucakara bwatangiriye asoreza ku ntambwe bamaze kugeraho. Abaye guverineri wa gatatu mu mateka y'igihugu utorewe kuyobora imwe muri leta 50 zikigize, nyuma ya Douglas Wilder wabaye uwa mbere mu 1989 muri leta ya Virginia, n'uwa kabiri Deval Patrick watowe muri leta ya Massachusetts mu 2006.
Barakoze bagenzi bacu Tuma Kamilindi na Jeni Mkangusi badushikirije amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka Afurika ibiyaga binini. makuru tuyatanguye mu Burundi. Musenyeri mukuru wa diyoseze nkuru ya Gitega aratira kamo indongozi z'Uburundi kazisaba gushira imbere ibahirizwa ry'agateka kazira muntu, naho umugambwe uri ku butegetsi awusaba kwerekana mu bikorwa Imana uvuga ko washize imbere aho kubivuga mu majambo gusa. Kuva kuri uyu wa kane rero Gitega atanguye igikorwa cy'iminsi itatu cy'umugambwe CNDD FDD. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eloge uri Kaneza.
Aho ari kuri paruwasi yitiriwe umweranda Francisco ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega kuri uyu wa kane mu gatondo, abategetsi b'inzego z'igihugu uhereye kuri president Ndayishimiye yaherekejwe n'umukenyezi wiwe hamwe n'indongozi za Sende David de umugambwe uri ku butegetsi bari bitabiriye amasengesho atangura umwaka y'uwo mugambwe. Mu nkuka ya misa yasomwe na musenyeri mukuru wa Gitega Bonaventure Nahimana, yagarutse kubahiriza agateka ka kiremwa muntu bibwirizwa kuba inkingi y'intwaro rusange nyakuri.
Ararongoye abandi muzego zose kokomeza iyo nyifato yo kubaha no kubahiriza mwene wacu. Umuntu wese akoroherezwa mu buzima bwiwe kugira ngo atunganirwe mu byo gufungura, haba mu by'uburaro, haba mu byo kwigishwa, haba mu byo kuvuzwa, haba mu by'akazi, mu byo gusonera no gukingira ubuzima bwiwe, mu gushinga no mu gukomeza intwaro yubahiriza ubuzima bw'umunyagihugu bwa kiremwamuntu ikubahiriza ubutungane kuri bose.
Yahamagariye umugambi uri ku butegetsi kugaragariza ukwemera Imana uvuga ko washize imbere mu bikorwa atari ku munwa gusa.
Injira yacu n'inyifato yacu bitandukanije. Ukwemera kwacu ni kuri mu majambo gusa. Ukwemera kwacu kumwiza kwibonekeza mu bikorwa za misi yose. Aturemera Imana ko ari mwese ugira neza, ariko na mashetani nayo nyene anabyemera kandi atetemera. Iyo Mana shingiro n'amaherezo ya byose, iteka n'icyubahiro tuyiha bibonekera mu iteka n'icyubahiro duh'umuntu yaremanywe agashukanyo. Ndabatumiye kuzirikana neza icivugo cyanyu cyiza muri iyi minsi kijanye no kubahiriza umwenegihugu wese mu mpande z'ubuzima bwiwe bwose, ari mu by'ubutunzi, ari mu by'imibano, ari mu by'ubutungane, ari mu bya politiki, akawuraze amamuko yiwe, ubwoko bwiwe, umugambi wiwe.
Mu bisanzwe umukuru w'igihugu mu makoraniro nk'aya yahora agica ashikirije mu isengero, ariko ijwi rya Amerika ryabwiwe na bamwe mu bakozi b'Imana Katolika ko aheze igihe Vatikani ku cicaro c'umwungere mukuru wa Katolika bafashe ingingo ko atabategetsi bazoja baratangira amashahuri mu ngoro z'Imana. Ku muhingamo igikoraniro rusange ku banywanyi ba Sende DFDD n'abakunzi b'uwo mugambwe uri ku butegetsi mu Burundi, bahavuye baja kwiginana ku kibuga cy'indege kiri hafi y'ikirimba cya president. Abo nabo mu madini yose mbere n'abazarumenyetso bifuza kwerekana ko bashyigikiye uwo mugambwe ufite icyo usabwa mu gihugu. Kubwa president Neva, indongozi zibwirizwa gushirwa imbere zitegerezwa gutorwa mu bantu batagira umwina n'ubugunge.
Indongozi zitegerezwa kuba ari intwari ikunda Imana idatwangwa n'amaronko. Abadakwizi ibyo tudongozi indongozi natanze akari mumbi intara uno munsi kuri iyi saha bazitanye ari bose bakuwe kubera ubugaba bwa kuba indongozi y'intwari ni indongozi ishobora kwikura abirongoye. Indongozi zingahe zishobora kwikura abazirongoye? Umuntu urizi banyanganya utwo bafite. Indongozi y'intwari ni indongozi imenya ko ari umwungere. Umwenegihugu afite ingorane aba ari we afite ingorane. Iyo umwenegihugu asonje ategerezwa kuronda icyo gukiza. Igihugu gifite indongozi ni Imana ishobora kugihezagiye. Indongozi nyayo ni indongozi imenya yuko abenegihugu bamerewe neza cyane nabi, ikabafasha gutora umuti.
Kumuzi wa mungu wa yomasengesho yale ya sozelewe hazova higitega njene ikula nilo jumu gamge uliku mutegezi. Umushikanganji umigendra nilena yandi makungu alubea kshingiro ya maze kuandikira wa seru kilabi hugu na mashiramu muza makungu. Abatumira mulicho ikorugu wangu kujwija Amerika jabo nyubu kubutumire. Mukiringo chimnya kachumini nguishize abe episkopi katolika nibaho rabu gururabe ni vizabi korane. Mbele inchuro zitaringhe abategezi hugiti chabo na leta baba agirije kuivanga mwitunga nywajigi hugu. Nogu kina politik ibi vzahin duze kuwa mihumbibi na milongibiri kuwa prezidanda ishimi aloe kubutegez eloje ulikane za juja Amerika.
Tu kivuga ku Burundi koperative 17 kuri 21 zimba nzahabu mu ntara cy'ibitoke nizo zugawe n'abajejwe intwaro kuko zikora umwimbu ntugaragari. Bene izo koperative zugawe bamenyesha ko ubukene bumaze kwinjirana bagasaba leta kubatezurira. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Kuri uno wa gatatu umushikiranganje w'ubutare na gataka Uwizeye Ibrahim ari kumwe n'abategetsi batandukanye bakukira ubwo bushikiranganje baragende intara cy'ibitoke mu burengero bw'u Burundi. Ikibazo cy'abimba ubutare na cyane cyane inzahabu nicyo cihariye ibiganiro. Ni mu gihe muri iyo ntara abajeje intwaro bugaye mu mpera z'umwaka uheze koperative 17 kuri 21 zakorera mu ntara ya cy'ibitoke mu makomini ya Mabayi na Bukiranyana kubera umwimbo wazo utagaragara. Umuntu ageza aho bimba izahabu harangwa n'ibinogo byinshi kandi birebire bicukugwa nabo bimba izo nzahabu. Bamwe mu bakora ko kazi bemeza ko baronke ntica ntikize abandi bakamara n'ukweza atacu baronse. Abari bafise akazi muri zo koperative zugawe aho imwimwe ikoresha abakozi barenga 200 uno munsi bamenyesha ko bukene bumaze kubinjirana nkuko bishikirizwa na Miburo Gabriel.
Yo mujyango imeje ubumeze nabe imeze nabe kumbure kuko gye nahora ntunzwe no kuba njambuye mu rutsi ariko no munsi mfise imijyango y'abana bashika batandatu bamwe n'abanyeshure harimo ariko barasabwa inzu z'uburara aho barara kumbure n'icyo bafungura ariko no munsi mukuri nta beshi maze kangahe abana barara inzara mu gihe twahora tunyinda naja mu rutsi nyene nabona nkore ibyo bitanu byo 10,000 ntagaburira umujyango ariko no munsi amaze kurenge.
Eka n'abanyagihugu babana n'abakora ku kazi ko kwimiza habu bamenyesha ko ingaruka mbi zimaze kubashikira.
Nge nkanje sinimba ariko bamaze gufata intoro bakazifunga. Jewe umwimbyi agiye kwimba naronka ikiro cifavuye kwimba nkaronka ico afungura hagaburira abana. Nje hari gihe keshe mba nibereye kwirigara urya vuye kwimba kazavata umwana wa mama ngo ino nkwira kazunkorera. Mugabo bamaze guhagarika intoro kuzimba. Kakira kazoki maguta.
Naho ndi Michel alongoye koperative tugwiza ibikogwa muri komune ya Mabayi iyo yibandanya ikora amenyesha ko umunsi umwe nabo nyene bazozibura. Amenyesha ko kwimbiza habu arakazi udakora uvuga ku mwimbo uhavuboneka.
Kazi ntagari keza cyane kubera maze yabaye menshi umuyaga nkuba ucika umwanya ku mwanya mwijoro ni kuva saa 5 z'ijoro ubucitse ama yamazi acaduga kuko kuva ku itariki ya mbere yo kwa mbere amazi sinigera nsubira kwimbaho nahora nimba ndonderera ubwo butare bwa leta kubera nta muyaga nk'ubuhari amazi yaruzuye.
Abo barongoye amakoperative yugawe ari naho bahora bakura uburaro n'uburamuko basaba leta guca inkoni ngufi. Bemeza ko atamwimbo bashora mu makungu ahubwo ko bimba ntibaronke bishikirizwa na Nduwimana Deo umwe muri bo.
Turiko dukoma amashi dutakamba dusaba yuko botubabarira bakatugirira imbabazi tukagerageza tukaraba ko n'uwatashoboye kuronka ngashikana iyo kiro Imana imufashije twoshiramo ingufu n'abakaraba ko yorondera muri iki gice n'abakaronka.
Umushikiranganje w'ubutare na gataka Ibrahim Uwizeye yamenyesheje abumbiza habo muri kibitoke bugariwe ku imiryango yuguruwe kugira baganire.
Mwaya mamezi ya transitoire finale ajya mantu twabuye ko amezi atatu arahawe nawo bantu twasispanze badoze turi negosiye twumvikane ku buryo bwo twese tukuramo inyungu byanse duce dutanga aho hantu bihera abantu niko bimeze cyanyazi ni societe tanke beneho bashiki.
Mu mpera z'umwaka uheze umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yagendeye abagwiza tunga b'intara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi nayo nyene yimbuka mwiza habu. Yababajwe cyane no kubona harabimba inzahabu ariko izo bimvye ntizishikanwe mu ibanki nkuru y'igihugu. Yagereranije abashora inzahabu mu makungu n'abansi b'igihugu. Yasavye abajejwe intwaro ko abimba inzahabu umwimbu ntugaragare bose bahagarikwa.
Gerageje hagikabarore yarabishimu bihari aho mwimvye ubutare korona rya mahera y'ubujya butare yagiye he bujya butare bijya binogo mboni kabarore abanye kabarore muri ga bijya binogo mbona mwimvye mu butare ko mwabushoye amahera mwazanye vuga rya mahera yagiye ugafata ukimbo butare ugacubushira abanyamahanga ngo nimwibereho mwebwe ugacuza rero weko yabazaye dukeye mu kabare ngo mu bukere tuzova ngo gutega yemwe
kiretse aho mu ntara ya Kayanza na Cibitoke yindi ntara iri mwizahabu ni Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi aho hose umukuru w'igihugu cy'u Burundi amenyesha ko adashimishwa n'igikorwa cy'abimbi nzahabu yamenyeshereje aho mu Kayanza ko nibiba ngombwa abari muri ako kazi bazokakwa kagahabwa ababishoboye Desiratunga Imana Kigali Ijwi rya Amerika
mu Rwanda impunzi z'abanyekongo zahungiye zitangaza ko zibabajwe cyane no kubona igihugu za mukamwe kidafise ubushake bwo kuzisubiza mu gihugu zahunze zivamo abahinga muri politike y'ububanyi n'amahanga nabo bavuga ko leta ya Kongo ifise ubushake buke bushimikiye kuri politike bwo gutahukana impunzi zayo gutyo rero impunzi z'abanyekongo zikaba zibandanya kuharenganirwa no kuba ibitambo vya politike y'igihugu bavamwo n'inkuru dushikirizwa na mugezi wacu Gloria iyi nkuru turayiga koko mu kanya kari imbere muratubabarira reka rero mu kanya duhe umwanya mugezi wacu Thomas Kamirindi dushikirize bimwe mu bintu by'ingenzi byaranze amateka ya Amerika.
Inzozi za Martin Luther King Jr. ntiturazigeraho. Numukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubivuga. Izi nzozi ni bwoko ki? Ikaze mu kiganiro Amerikana. Martin Luther King Jr. yari muntu ki? Yavukiye mu mujyi wa Atlanta muri Leta ya Georgia mu burasirazuba bw'amajyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku itariki ya 15 y'ukwa mbere 1929. Ku cyumweru rero yari kuba yujuje imyaka 94 iyo aza kubakiriho. Yarize aminuza amashuri ya filozofia na teolojia. Ise umubyara Martin Luther King Sr. yari pastor mukuru w'urusengero Ebenezer Baptist Church ryo mu itorero ry'ababatista. Numwe mu bantu bimena baharaniraga uburenganzira bw'abirabura no guca ivangura moko ry'abakorerwaga. King Jr. yakurikije umubyeyi we aza no kumusimbura ku buyobozi bw'urusengero rwe i Atlanta. Yayoboye imyigaragambyo myinshi mu ituze mu mijyi itandukanye yakanguye igihugu cyose cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo by'akarengane, ubusumbane, ivangura moko no kudahabwa ubutabera. Imyigaragambyo myinshi yajyanaga n'urugomo polisi yakoreraga ababaga bayirimo nko kubahondagura n'ibibando, kubamishagiraho amazi asohokana ingufu nyinshi mu mpombo, kubarisha imbwa no kubafunga ku bwinshi. King Jr. nawe byamubayeho kenshi. Itangazamakuru ryagize uruhare runini cyane kugira ngo bimenyekane. Nibyo bikorwa bya mbere na mbere by'abirabura ibitangazamakuru byose bikomeye by'umwihariko iby'abazungu byitayeho ku buryo budasanzwe. Muri iyo myigaragambyo yose ibiri yabaye indashyikirwa. Mu mwaka w'1955 guhera ku itariki ya 5/12, ubwo King yari afite imyaka 26 y'amavuko, kugera ku itariki ya 20/12, 1956, ni ukuvuga umwaka wose n'ibyumweru bibiri, King yayoboye imyigaragambyo y'abirabura yo kwanga kugendera muri bisi z'umujyi wa Montgomery, umurwa mukuru wa leta ya Alabama ituranye n'iya Georgia. Abirabura bahisemo kujya bajya ku kazi cyangwa se n'ahandi hariho hose ku maguru aho gufata bisi. Byahombeje cyane sosiyete za bisi, biza kubyara amategeko yaciye ivanguramoko mu mabisi n'ahandi hantu hose hahurira abantu benshi. Yatumye King atangira kumenyekana cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no ku isi. Ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa munani 1963, King yayoboye imyigaragambyo yabaye akataraboneka mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu barenga 250,000 bari baturutse imihanda yose y'igihugu bateraniye mu murwa mukuru Washington DC ku rubuga runini bita National Mall ruri hafi cyane y'ingoro y'umukuru w'igihugu Maison Blanche, ingoro y'inteko ishinga amategeko Congress n'icyicaro gikuru cy'ijwi rya Amerika. Ntakoraniro rizwi ryari ryarigeze rihuza na rimwe abantu bangana gutyo mu gihugu cyose mbere yaho, barimo n'abazungu benshi. King yahavugiye ijambo ryinjiye mu mateka ryiswe I Have a Dream, ni ukuvuga ngo mfite inzozi. Aragira ati mfite inzozi ko umunsi umwe abakomoka ku bahoze ari abacakara n'abakomoka ku bahoze batunze abacakara bazicara ku meza amwe y'ubuvandimwe. Mfite inzozi ko igihe kizagera abana banjye bakaba mu gihugu kititaye ku ibara ry'uruhu rwabo, ahubwo kizashyira imbere ubwenge bwabo. Ijwi rya Amerika, ibikorwa by'abirabura na Martin Luther King Jr. byabyaye amavugurura yinjiye mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twavuga nk'itegeko ryitwa Civil Rights Act ryo mu 1964 rica ivanguramoko n'ivangurabitsina mu kazi, mu burezi bw'igihugu n'ahantu hose hahurira n'abantu benshi. N'itegeko ryitwa Voting Rights Act ryo mu 1965 rivuga ko buri muturage wese wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika afite uburenganzira ntavogerwa bwo gutora no gutorwa, kandi ko inzitizi zose zabijyamo zinyuranyije n'itegeko nshinga. Ibyo bikorwa kandi byatumye Martin Luther King Jr. abona igihembo Nobel cy'amahoro mu 1964. Amadolari y'iki gihembo cye 54,000 y'icyo gihe yose yayahaye Muvoma iharanira uburenganzira bw'abirabura no kurwanya ivanguramoko. Ariko rero byamukururiye n'abanzi benshi bagerageje kumwica inshuro nyinshi, baza kubigeraho ku itariki ya kane y'ukwezi kwa kane 1968. Baramurashe yitaba Imana yari afite imyaka 39 y'amavuko yonyine gusa. Ku cyumweru tariki ya 15 y'uku kwezi kwa mbere ku isabukuru y'imyaka 94 y'amavuko ya King Jr., President Joe Biden w'umugatolika yagiye kwifatanya n'abayoboke b'urusengero Ebenezer rwa King. Si we mukuru w'igihugu wa mbere uri ku butegetsi wari ubasuye. Ba President Jimmy Carter, George W. Bush, Bill Clinton na Barack Obama bamubanjirijeyo mu gihe cyabo. Ariko umwihariko we ni uko we ari uwa mbere muri bo bose wabwirije mu rusengero rwa King ku meza ye. Kuri we inzozi za King ntizirajya mu bikorwa uko bikwiye. Perezida Joe Biden aragira ati kimwe mu byo yavuze urya munsi wo mu 1963, inzozi zo kubona buri muntu wese yishyira akizana, inzozi zo kubona buri wese afite ubutabera, kugeza n'ubu biracyari umukoro wacu wo kuzigira ukuri kuko tutarabigeraho.
Bakunzi radio Ijwi rya Amerika, mwaduteze amatwi ibiganiro byo kuri isaha bigarukiye ngaha. Turabashimiye kuba mwaduteze amatwi. Turashimiye kandi na umuhinga yadufashe mu buryo bw'ivyuma Cornelius. Tukaba dushimiye kandi na Nadia Taha yadufashe kwigiranya ibiganiro twabashikirije kuri isaha. Turasubiye kubatira kamo mubandanye mwumviriza ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika.